Ibyo biganiro bya byatanguye kwa 28 ukwezi guheze byavyitabiriwe n'abatumire bava mu mici itandukanye abaserukira imirwi y'inyeshamba bahuye n'amabi yafatiye ku gitsina intumwa za leta ya Congo hamwe n'amashyirahamwe ya dahani ibyicaro vya politike. Itangazo ryasohowe n'ibiro vy'umuhuza Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya rivuga ko agiye kujaho umurwi wa bose urimwo intumwa z'umuryango wa Afrika w'ubuseruko yase imirwi n'amashyirahamwe bitandukanye leta ya Congo ukazofasha kugira hakorwa intonde z'abanyororo bavundiye mu zimbohe yatavyaha byo mu ntambara cyangwa ubwicanyi bakurikiranwa ko kugira abarekurwe. Iteguwe na Perezida Felix Tshisekedi humvikanywe ko azoba inama hagati y'abategetsi ba Congo n'indongozi z'intara ya Manyema kugira barabire hamwe uko abanyagihugu bo muri iyo ntara bogishwa inama mu icukurwa ry'ubutare buri mu bigwati byabo bongere babyungukiremo. Perezida wa Congo yasabwe kandi kuzokwicarana vuba n'abaserukira abanyagihugu bo mu duce 145 two mu buseruko bwa Congo twiziziwe n'indyane kugira babone amahirwe nk'abandi bakongomani. Imirwi y'inyeshamba yasabwe guhagarika intambara, kurekura abana ikoresha bugwati mu bikorwa by'intambara no kureka imihora icamo imfashanyo z'abanyagihugu bahunze imihana yabo igakomeza ikora. Uhuru Kenyatta yemeye ko ata muti watowe mugabe ari umushinga ukomeye uganisha ku muti w'indyane za Congo.
Tumekubaliana ya kwamba vita ya miaka 20 haitasuluhishwa.
Twumvikanye ko intambara z'imyaka 20 zidashobora gutorega umuti mu munsi umwe, ariko twemeranije ko ari ngombwa gutangura urugendo ntasubigwamwo ruganisha ku mahoro arama. Abenshi muvuga muti twaraje hano turaganira na leta inshuro nyinshi mugabo bibimfa gusa kuri inshuro ntibiherere mu mvugo gusa dushitse ibishoboka. Nitwasubira guhura tuzovuge tuti aho twari mu biganiro twumvikanye ibi none twaravyubahirije maze tuje kuzindi ntambwe kugeza dutoreye umuti ingorane zose zihari.
Emabre Naburizi umuvugizi wa Mai Mai biroze bishambuke umwe mu mirwi y'abarwanyi ikorera muri Kivu y'Epfo asanga ya leta yaba irwanya bose bafise uruhare rukomeye kugira amahoro agaruke.
Leta ya Kongo idusaba yuko twoshira imbunde hasi, natwe tukayisaba kugira ngo dushire imbunde hasi babanze bagarurira amigwi yitwaje indwaro iva muri ibirigo byo hanze n'igaruki wabo. Aho natwe turi tayari gushira imbunde hasi bakoze Kongo uko twaye tubasaba kuva Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema habe na Kalemi buru umuntu wese nicyo kintu yasabye.
Izashikiza bihuriza ko na Canisius Karemera mu Nyarugero umuvugizi wa M23 nubwo badahuje ivyumviro.
Aba Mai Mai nabavukanye n'abanyekongo nkatwe, ariko FDL yo bamaze kuvanga nabo bishusho byahindura ishusho ibara riba rihindutse automatically. Ibyo aba Mai Mai bakora iyo tutumvikana nawe icyo nemera kuri bo nuko duhuje ubunyekongo. Umuti wose akagombye gukorwa na leta ya Kinshasa, ariko ikibazo leta ya Kinshasa ni leta y'igisambo, ni leta itagira idashyira mu gaciro, ni leta iryanisha abaturanyi b'abanyagihugu.
Umuhari wa M23 utitabiriye ibiganiro vya Nairobi wagirijwe na leta kuba warisha abantu barenga 270 mu turere wigaruriye na cyane cyane ahitwa Kishishe muri teritware ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko M23 irabihakana ikavuga ko hapfuye abantu 8 gusa bahitanywe n'amasasu giturumbuka.
Umuntu wese ukwanga ntaburi cyakugerekaho niyo yasanga urumweru wera ngo de, ariko ntabura ko gusiga ibyondo ngo agusiga umwanda. Abapfuye nababwiye ku rugamba, by the way, uretse abantu bake cyane bahuye n'isanganya z'amasasu batarenze 8 bahuye na bari perdi, ariko abandi bose nabaguye ku rugamba ari ni FDLR ni Nyatura ni Mai Mai.
Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Congo yemeje kuri uyu wa mbere ko hariko hategurwa amatohoza mpuzamakungu kuri ubwo bwicanyi.
Kuva kuwa gatanu heze umushikiranganji w'ubutungane yari yamaze kubwira umushikiriza manza mukuru w'igisirikare gutanguza amatohoza kandi na MONUSCO irabizi kugira isahirize. Vyahuriranye nuko umushikiranganji arirahe ku cicaro ca CPI, ico kibazo kikaba kiri ku rutonde. Ibijanye n'amatohoza n'ibizovamwo tuzobyamenyesha uko tugenda tumenya vyinshi ku vyabaye.
Munyarugera avugira M23 avuga ko haramutse habaye amatohoza yobora amatavya y'amavuta narijya kuva mu ntango z'indwi heze ivyo vyagirije bitanguye kunugwanurwa ico kintu uwo muhari utahengeshanije gusaba.
Ayo matohoza yigenga azadushiremo kugira ngo natwe tube duhahagaze tuhari tubereke ibyabo nabo babereke ibyacu, ntabwo tubitemye rwose. Putinicho wakoze se wabutara wakoze chibi ukwe mbese bwana munyamakuru abo bantu bavuga ngo umuntu yarapfuye ni bandi kizina rya turebe na lisanse mayi uwo muntu wapfuye w'umunye Kongo avuka he yitwa nde ni muntu ki
ku mirwenga 40 yitabiriye ibiganiro vya Nairobi leta ya Kongo yemeza ko bice birenga 90% yamaze guhagarika intambara z'agateganyo ivyo bikaba vyatumye impunzi zo hagati mu gihugu ibihumbi 100 zishikirwa n'imfashanyo mu gihe Kongo ibandanya kwagiriza u Rwanda gufasha abateza umutekano muke mu buseruko bwayo kuri uyu wa mbere ibiro by'umunyamabanga wa leta ya Amerika jejwe imigenderanire n'amakungu vyavuze ko Anthony Blinken yaganiriye na President Paul Kagame kuri ico kibazo hamwe no kumvugo z'amacakubiri zibasira abavuga urimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Blinken yavuze ko ubufasha bw'igihugu cyacu cyose ku murwi witwaje ibirwanisho muri Kongo harimo ubufasha bw'u Rwanda kuri M23 butegezwa guhagarara. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.